Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ku wa kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Uri kumwe na Fidel Niyongabo.
Umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaridusaba ngo servir et protéger. Nayo ni nayo n'intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu kibita servir et protéger.
Uwo ni Pasteur Servilien Nitunga ayoboye igisata cy'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristu mu Burundi. Asobanura uruhara rw'abapolisi mu kugeza umutekano mu gihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye kwibura ry'amabarabara mu mazone amwamwe muri komine Murwi y'intara ya Cibitoke mu Burundi, ku ntererano ya ambasade ya Amerika mu Rwanda mu rugamba rwo kugwanyiriza cya sida no ku buhombe bw'abacururiza mu isoko rishaje rya Gisenyi mu Rwanda. Turayagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, umwanya ni wawe.
Waramutse Fidele, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Zimbabwe yaragabishije umugambwe wa Robert Mugabe inyuma y'ibogozwa ry'icegera cy'umukuru w'igihugu, kandi aranagabisha ko mu gihe iyo ngendo yo kwirukana abanywanyi mu mugambwe ituhagarara, igisirikare cya Zimbabwe gishobora gufata izindi ngingo ruhasha. Constantino Chiwenga yabishikirije mu itangazo yahaye abamenyeshamakuru kuri wa mbere ari ku cicaro cy'ibiro bikuru bya gisirikare muri ico gihugu cya Zimbabwe. Emerson Mnangagwa ni uwo benshi bakeka ko yari gusubirira Perezida Robert Mugabe yakuye mu mabanga yiwe mu ndwi iheze inyuma yaho umutambukanyi wa Robert Mugabe ariwe Grace Mugabe abigiriyemwo uruhara. Ikurwa ryiwe ryatumye habicuka kibi mu mugambwe ZANU PF usanzwe uri ku butegetsi muri ico gihugu kuva mu mwaka w'1980 kikironka intahe yo kwikukira. Iryo gabisha ry'umukuru w'igisirikare murambabarira ribaye mu gihe Emerson Mnangagwa w'imyaka 75 y'amavuko ubu yahungiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, kandi akabashigikiwe n'abasirikare bakukurutse barwaniye intahe yo kwikukira kwa Zimbabwe basanzwe bari muri Afrika y'Epfo, bakaba bafitaniye kandi imigenderanire ya hafi cyane n'igisirikare cy'igihugu muri Zimbabwe. Igisata cyawo nikijejwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano cyatangaje ejo kuwa mbere ko kigiye gutanguza amatohoza agamije kuraba aho abasirikare ba ONU muri Centrafrica batabashije gukingira abanyagihugu mu gihe baba batewe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Umusirikare yakukurutse yamuka mu gihugu cya Benin w'ipete rya General Fernande Marcel Amusu niwe yagenywe kurongora ayo matohoza adasanzwe yigenga ku vyabaye mu manuko bushira ubuseruko bwa Centrafrica mu kiringo cyo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki ya 31 y'ukwezi k'umunani umwaka 2017 nk'uko bitangazwa na ONU. Ayo matohoza azocimikira ku bitero byakozwe n'imihari yitwaje ibirwanisho ku basivile mu bice byegereye ahari inteko za ONU za MINUSMA. Azoraba kandi ico izo nteko zakoze kuri ibyo bitero kugira zifashe abanyagihugu. Uwo murwi w'abatohoza witezwe muri Centrafrica kuva kuri uyu wa kabiri itariki ya 14 uzoshitse ku wa 28 y'uku kwezi nyene kwa 11 uyu mwaka w'2017. Igihugu cya Iran cyatangaje kuri wa kabiri ko ari umunsi wo kugandarira abahitanywe na nyamugigima yo ku munsi w'Imana yabereye ku misozi yo ku rubibe Gihana na Iraq. Ni nyamugigima yapima magnitude 7.3 yishe abantu 400 ikomeretsa abandi 70,000 ku ruhande rwa Iran, mu gihe ku ruhande rwa Iraq naho hafuye abantu bashika 7. Benshi muri abafuye baba mu gisagara cya Sarpol e Zahabu kigwiriyemwo aho mu bwoko bwa bakirde baba mu ntara ya Kermansahe ni muri ico gihugu ca Iran. Iyo nyamugigima yabaye mu masaha yitereye ku munsi w'Imana mu masaha abanyagihugu bariko bitegurira kuja kuryama. Igihugu ca Iran kiri mu karere kabangamiwe na nyamugigima aho mu mwaka w'2023 abantu bashika 26,000 ibihumbi mu gisagara ca Ban kiri mu manuko bw'ico gihugu bahitanywe na nyamugigima nkiyo. Korea ruguru yitwariye Leta Zunze za Amerika mu rwete yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere ivuga ko Amerika ifise ubwato butatu butwara indege buri mu myerekano mu myimenyerezo ya gisirikare bufatanije n'ubwato bwa Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ivuga ko hambavu y'ubwo bwato bwa Amerika bukomeye na Korea y'Epfo ifise mu bwato ndwi kandi ibyo bishobora kuba imbarutso y'intambara hakoreshejwe ibirwanisho bya nuclear. Muri urwo rwete rwatanzwe na Ya Song Nam ni ambasaderi wa Korea ya ruguru muri ONU. Korea ya ruguru ivuga ko ibyo byerekana ko umugambi wayo wa nuclear ufise ishingiro n'uruvugiro bubaye bwa mbere mu myaka 10. Imyimenyerezo ya gisirikare nkiyo hagati ya Amerika na Korea y'Epfo ibaye mu mazinga ya Pacifique. Ibyo birego bitangwa na Korea ya ruguru bishikirijwe kandi mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika aza yaragabishije ko ashobora gusambura igihugu cya Korea ya ruguru mu gihe cyohirahira kigatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ariko araheraheza urugendo arimwo mu karere ka Asia, urugendo benshi babona yuko yagizemwo amahigwe abandi bakamunegura ku mvugo zitabereye zerekana yuko asa n'uwarineshejwe cyane cyane ku Burusiya hamwe na Duterte umukuru w'igihugu cya Philippines.
Urakoze ya Loïs kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahereye kuyerekeye Burundi kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu w'indwi ariko habera ibujumbura ikoraniro ry'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristo muri Afrika. Abatunganije iryo koraniro bemeza ko mu gihe abapolisi bogendera ijambo ry'Imana ibintu vyohinduka mu kazi kabo ka misi yose kuko bokora bubahiriza demokrasi agateka kazi na muntu kandi batavangura mu gukingira ubuzima bwabo bajejwe gutabara. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilkanez.
Diho indirimbo zihimbaza Imana mu baririmba harimo President Nkurunziza ni wo waranze yugururwa ry'inama igirindwi ya polisi b'abakirisitu muri Afrika. Pastor Salvirien Nitunga twari gisata cyaryo mu Burundi asigura ko abapolisi muri rusangi bakwiye kwitwara nk'abakorera Imana ubwayo.
Burya igipolisi kirimo abakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana uravye mu Baroma igice cy'8 haravuga neza ko abapolisi n'abakozi b'Imana kuko ntibambariye inkoho cyangwa intwaro ubusa bahaguruka yo hagize ivyononekaye. Ariko umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaridusaba ngo servir et protéger. Nayo ni nayo n'intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et protéger. Rero misiyo principale y'abapolisi ni servir et protéger. Murumva rero ntibataye intumbero baje ahubwo gushitsa icyo umuntu wese yatezwa gushitsa. Abapolisi bakoze igikorwa cyabo kuko Imana idusaba ko aho duherereye hose dutahura ko ariyo yahadushize hama tukacowe dukora ibikorwa byose dukora duhesha iyo Mana icubahiro. Abantu rero badakora ibintu nk'ivyo niwo babibagiye ico bajejwe ahubwo hoho mu buzi bwose turimwo twateza gushira Imana imbere hama tugahesha Imana icubahiro.
Kuyihesha icubahiro ni nazo President Nkurunziza yabasavye mu ijambo ryiwe. Bagenzi ba polisi niko mufite indongozi zibaha amategeko n'inyoboro ariko kumvira Imana nivyo bizobashoboza gukora neza. Ndabahamagarira kugira ivyanditswe vyera isoko ry'ivyo mukora gutyo muzokubaha umukama w'isoko ry'ubwenge hama muje kure ikibi. Nitunga nawe hagaruka ku vya polisi batinya Imana batokora.
Umukristo yubaha Imana ntaje giturire. Umukristo yubaha Imana yitaho gukorera abajejwe. Umukristo yubaha Imana ya mahafi kandi ya makerebutse ya mafisi ndero runtu discipline. Murumva rero ko muri make ahubwo igihe Imana yo dufasha abapolisi bose bakubaha Imana bagashira Imana imbere mu byo bakora muzoca mubona ko ibintu byose bihinduka. Mu bihugu bamaze kubishika ko hamwe hamwe usanga ibintu byarahinzwe bimeze neza. Naho Burundi rero turi muri iyo nzira kandi biko biraboneka kandi biko biragenda neza. Turashimira Imana ko hari biko birakoreka bidasanzwe mu gipolisi cy'u Burundi.
Umukuru w'ishyira hamwe ry'abapolisi b'akisi mu Burundi hari n'ikindi yishimiye.
Aba a bahishikiye baraza kubona ingene Burundi bumerewe ngere bumerewe neza ufite umutekano hanyuma bazoce ba umuco ugenda kumenyekanisha mu mahanga ingene basanze igihugu kimeze na cyane cyane ko abapolisi bajejwe gushishoza no gutohoza mu ntumbero kugira ngo babashe kubona ibintu uko biko biragenda ko bigenda neza cyangwa bigenda nabi. Uburundi rero buza kuba busi byo bunyegeza ntibwari kwemerera abapolisi ko bava mu mpande zine zitsi ngo buze hano ariko kuba katacu bufite bunyegeza bwarabaretse burabemerera baraza gukorera hano kugira ngo bamari yo ndwi yose birabira ivyaho ingene bimeze hama batware inkuru y'imvaho
mubaje harimo Mark Batsley yatuse muri America.
My impression is that things are very stable at this point. Yes, there have been some
agira ati ibyo mbona nuko ibintu byasubiye mu buryo niko harabaye ingorane kandi mu bihugu byose haba ingorane numva ntewe intege n'ibiriko birakorwa kugira ngo iki gihugu gisubire kugira amahoro ntihari intege aho bose baserukira abanyagihugu. Bibiliya ivuga iti nimuze twiyumvirire hamwe nibaje hamwe baganire nibafatire ingingo hamwe. Ibiganiro bitegezwa kuranga abantu baba bakirisu n'abataribo kubw'ineza baba mu gihugu n'igihugu bwacyo ni ngombwa rero ko biba n'amasenga mu bihugu bikire bitangurana n'umuntu umwe akabijana mu kibano. Nibaza ko ari na cha polisi baba bakirisu bariko bararondera n'ubukizi kibano cabo hamwe n'igihugu. Iba inshuro ya kabiri Burundi bwakira ikoraniro ryishyira hamwe rya polisi baba bakirisu muri Afrika ijyaheruka ryatunganijwe mu mwaka wa 2007. Ibihugu bya serukiwe ubundi 14 hakaba harimo n'ivyo kuyindi migabane harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhindi n'Ubwongereza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi mu ntara ya Cibitoke ibura ry'amabarabara mu mazone amwamwe yo muri komine Murwi n'ingorane ikomeye ku banyagihugu haba mu gufungura canke mu kwiteza imbere. Abajejwe intwaro basaba igisata kijejwe ivy'amabarabara kubunganira mu twigoro bakora mu kuyaca. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari mu ntara ya Cibitoke niyo nkuru adufitiye.
Zone Ngoma iri mu mazone yimbuka cyane muri komine Mugwi ariko umwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye ku ibura ry'amabarabara aho zizone n'amazone vyegeranye arimo amasoko. Ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi 30 kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa komine yabo ya Mugwi cyanke ibirometero 20 kugira ngo ashike ku yo mu Gasenyi iri muri komine Buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe niyo muri zone Gahabura yo muri komine Bukinanyana. Indongozi za zone Ngoma zivuga ko irikena ry'amabarabara rifise ingaruka ku ibura gisoko muri zone ari nacyo gituma biba ngombwa ko abarimyi bamara imirambi barondera amasoko bashorera ko ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basa nabugaranywe.
Tusa nk'abantu bari mugasha kuko ntidufise barabara ntidushora ku kaburimbi ibuganda ntidufise ni barabara ishora ku kaburimbi ibukinanyana. Urumva rero kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mugasha n'utugeza ku moto n'ingorane guca amafaranga atagira uko ntangana ni moto kubera hano kuko urutuntu nk'agahe Ngoma utujana ku barabara ibukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira uko ntangana. Urumva rero dukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse
kandi twese hatwara bacuruza amavuka twacuruza imyembe inanasi gacatu buriyo tubishira tugacatu gumiza uko ikora rero nk'inanasi zuzu igite ukazishikana ibuganda n'ingorane ugerayo wacotse kandi ugiye nari mwacahera hafa ameza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero n'ingora zaratwishe amaso kubera kwikorera. Oya dufise ubukonyera bwinshi kubera akazi nyene katurembeje kiryo barabara nyene tutaronka.
Uko kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe.
Iyo nimbuye birampfira kubusa bikononekara nimbuye nk'ibigori ibiharage amatomate ukuri kidenga ngahangu kigeze ibuganda n'igikorwa kitakorohera inzara ikabira duteye.
Nagamwe ko mufise ibifungurwa nagamwe byo muca mugivye nyene mu buri nyene mushora
none burabwakeye wabahaye biharaje burabwake babahaye bya nta bindi bintu ntushoye ngo ugiye kumeranje baguri utundu tukakujya bagomeza abanyuranya abanyuranya none umva bogira ubuzima gute baguma kongimwe
abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimburwa muri zone Ngoma bavuga ko bitaborohera uyu musore atubwira kubijanye n'amatagisi bagenda baratanga bipfuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo
n'ikintu cyose ukiyumvira kuba wokora ngo yunganganye ntabwo bikunda bivanye n'ubujyo bw'ibabataryo bivanye n'uko twebwe atanise ko duvise uvuye aha ushotono twawe bikaba ngombwa ko ubugwa muri komine mugwi ukongera kugura muri komine buganda kubw'uko bakugira ati twebwe wacu ntubagurishirije uteza gutubugura muri komine mugwi naho tinatwe ntushobora kuza kubugura ibuganda muri yindi komine ubugura muri komine wacu kagusanga ushe nk'agatoro cy'igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga amajana ane izo rero zibingorane zivanye n'ukuntu usanga atabara baradufise atanise ko dufise hane wacu mutumba cyangwa hafi mu zone yose
tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone Ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo nk'iryo twiboneye riva muri komine Buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari nzira y'abagenda n'amaguru hari naho iryo gitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini urongoye zone Ngoma ndaberetse Gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko arayo ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ibyo badahambije
mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyera ntizikwiye twashaka ko modufasha bakadushyiramo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose tuze kuri leta ikaturinganiza icyo baraba iyi zone yacu ya Ngoma ni zone ya mera irimo ibintu byose ibitoke myumbati bikenerwa gushobwa imisi yose hariya mu za Buganda muri komine Buganda mugabo bigeze ku kibazo cy'ibarabara kica kitubana ingorane umwimbo wacu usa n'uwugaranye
ibintu byonyugwa nuko n'ayandi mayira y'imigenderanire aca ku bidaro y'inzuzi nka Ruguna na Kagengwa ahuza izone n'amakomine ya Bukinanyana hamwe na Buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo bidaro tumenyeshe kandi ko zone Ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi ibihumbi 24 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mubanda nyakumbiriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubuyobozi bwa ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda butangaza ko buzobandanya gufatanya na leta y'u Rwanda mu mugambi wo kugwanyikiza cha sida mu kiganiro yahaye itangazamakuru ejo kuwa mbere ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Madame Erica Bax Ruggles yavuze ko bagiye gufatanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gushiraho uburyo burama bwo kugwanya sida Ninguru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa
mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku bukangurambaga bwo kurwanya sida ambasade ya Amerika i Kigali mu Rwanda igiye gutangiza mu minsi mikiri imbere Madame Erica Bax Ruggles ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yabanje gushima intambwe ubutegetsi bw'u Rwanda buriho mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya sida ambasaderi Ruggles aravuga ko kimwe mu bituma icyorezo cya sida u Rwanda rurushaho kukirwanya n'abandi bafatanyabikorwa ari ubukangurambaga butajegajega Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda aravuga ko mu myuzo ya mbere ubukangurambaga bwo kurwanya sida butagendaga neza ariko ko uko iminsi yagiye yigira y'abantu barushijeho kubyumva kugeza ubu bwandu bwa VIH sida mu Rwanda burabarurwa kuri 3% kandi ubwandu bushya ntibwiyongera nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubitangaza muri iki kiganiro n'abanyamakuru ambasaderi Ruggles yavuze ko u Rwanda rugikeneye gufata ingamba ku ngengo y'imari yarwo hakaniyongeramo igice cyahariwe kurwanya sida aravuga ko ubufatanye ku mpande zombi bugikomeje.
I also want to stress that the government of Rwanda
aragira ati ndashaka gutindana none kukuba leta y'u Rwanda iri guhura n'intambamye mu gushyiraho ingamba zigena migambi mu buryo buhamye, ariko sibyo kwirengagiza, n'ingenzi mu kumenya niba u Rwanda ruzashyiraho ingamba zihamye zirwanya icyorezo cya sida. Duha agaciro ubufatanye na leta y'u Rwanda, turakorana na leta mu gufasha ministeri zose zitari ministeri y'ubuzima gusa, ahubwo na ministeri y'ingengo y'imari mu gushyiraho uburyo burambye bwo gutera inkunga zibona ibisubizo ku bijyanye na sida. Tukazizera ko buri wese ufata imiti igabanya ubukana ayifata neza kandi ari mu buzima bwe busanzwe. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ku cyerekezo 2020 n'uko umubare w'abandura sida uzaba uri kuri 0%. Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda agasanga bizashoboka igihe buri wese azumva ko bimureba, kandi buri wese akazipimisha akamenya uko ahagaze imbere y'iki cyorezo na magingwa ya cyaburiwe umuti n'urukingo. Imyaka 14 irashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiye ubufatanye n'u Rwanda mu guhashya icyorezo cya sida. Mu myaka 12 ishize kandi Amerika iravuga ko yatanze miliyari y'amadolari ku Rwanda mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cya sida. Ambasaderi wa Amerika i Kigali mu Rwanda, Madame Erika Bucks Lagos, yabwiye itangazamakuru ko asanga iyi nkunga yarakoreshejwe bikwiye kandi ko bitanga umusaruro. Arongera ati, ingufu zidasanzwe zaragaragaye kuri buri wese hano mu Rwanda, kuri twebwe n'umuryango Global Fund, imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu gihugu, Ministeri y'ubuzima n'ikigo cyayo RBC, mu kumenya niba inkunga zikoreshwa neza zikagera ku baturage bigatanga umusaruro. Byabaye ingirakamaro cyane cyane.
Has been hugely important.
Uretse inkunga miliyari y'amadolari yatanzwe na Amerika ku Rwanda mu kurwanya icyorezo cya sida mu myaka 12 ishize, ahandi ku isi naho Amerika iravuga ko yatanzeyo miliyari zisaga 70 z'amadolari mu kurwanya icyorezo cya sida. Amerika iravuga ko mu gihe imaze ifatanya n'u Rwanda mu mugambi wo kurandura sida, byarukuye ubuzima bw'abanyarwanda basaga 94,000, barimo abana nabo basaga 100,000, ni ukuvuga 50%. Ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida mu Rwanda buzatangizwa na ambasade ya Amerika i Kigali mu Rwanda ifatanije ubutegetsi bw'u Rwanda ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 11. Biteganijwe ko buzatangira kuri Stade Regional Nyamirambo i Kigali mu Rwanda mu bikorwa byo kwipimisha sida ku buntu n'ibindi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abacururiza mu isoko rishaje rya Gisenyi baridogera ubuhombe bategwa no kuba ibidandazwa byabo binyagirwa bikononekara. Batangaza ko bababazwa no kubona isoko rishasha bari biteze ko inyishu ryatevye gushigwaho. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Mubura ukora turazambijwa rwose n'imvu ndahomba cyane. Bune hano tuhafite igihombo, impamvu twicara hano ni ukwanga kurirwa mu rugo. Tuba turi kugenda hano turi kugendera mu kivo kandi turi
ni umwe mu bacururiza mu isoko rishaje rirwagati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Risa n'irifatanye n'irindi rimaze imyaka isaga 6 ryaranze kuzura kubera uruhuri rw'ibibazo ahanini bishingiye ku buryo ryatanzwe ngo ryubakwe. Ibyatumye akarere gakomeza kuri burana na rwiyemezamirimo waryubakaga. Abacururiza mu isoko rishaje muri iki gihe cy'imvura baravuga ko bibagoye cyane ndetse barimo guhura n'igihombo kandi ntabo bafite wo kwikinga. Iyo urigeze musanga benshi batwikirije ibicuruzwa byabo imitaka minini y'amasosiyete y'itumanaho, ahandi naho hagati mu isoko ugasanga barashatse amahema batwikiriza ahantu hava mu rwego rwo kurinda ibicuruzwa byabo kuvirwa. Gusa abacuruza ibiribwa birimo amafi, imyunyu n'amasukari bo mu kibazo cyabo n'umwihariko.
Tuvuga nk'indobo y'isukari, iyo haguyemo igitonyanga kinuza cy'imvura urabizi ko isukari ntagarurira, usanga indobo yose inyagiwe. Urimanganya gusa ugashaka ikindi gishoro. Twabuze uko twabigenza.
Ratunyagira mburira guhimitaka irashwanyagurika ikanaguruka ibintu bikanyagirwa itari hafi rero ubwo uhura n'igihombo azigomba nk'umufuka w'isukari
yari mu mvura turahunga n'ibyo tukabise cyane cyane ya mvura y'igitunguru itwikira ibintu cyane
imiceri nayo iranyagirwa urabona ko dutuje utuntu twishye ubunyobwa nabwo iyo buguye mu amazi bitabuba ibikoma
turanyagirwa mvura yagwa tukabura uko dutwikira amasukari akanyagirwa umuceri ukanyagirwa buri kimwe cyose kikanyagirwa turahomba cyane ahubwo birenze turanyagiza tugahomba cyane
dufite ikibazo gikomeye cyane imvura iratunyagira izuba rikatuvira no tukaba dusaba yuko badufasha bakubaka ari soko vuba tukinjiramo tukava hanga
saba korera hadasakaye gusaba afite ibibazo kuko n'igice gisakaye nacyo atari shyashya. Bwana Uwimana Jean Bosco ni perezida w'iri soko rya Gisenyi.
Hari ibicuruzwa byabo byangirika kubera imvura cyangwa izuba. N'iki gice gisakaye rero hari ukuntu imiyoboro yabo yatwaraga amazi yagerebutse mu buryo bwa kera yazibye iyo imvura iguye n'ahantu hagati huzuramo amazi. Ibyo byose ariko n'ubuyobozi burabizi kubera ko igihe cyose turaganira bakatwizeza ko igisubizo ari ryo.
Aba bacuruzi bashavuzwa no kuba batanga neza imisoro nyamara bagakomeza guhombya no gukorera hadaho umutekano ibyo bacuruza.
Sinibaza dusorera leta kubereka leta tatwubakira isoko hano batangiye isoko hano iri soko muri kureba hano nami iri soko kureka bataryuzwe kwibaze umumeyi uje ngo tuzaryubaka undi uje ngo tuzaryubaka tugategeza ko azashira bitafare tukabiheheba
ntabwo kibaza ari cyakarere cyane mu bibiri iri soko mwe muhanze murebe amafaranga yanyererejwe nibone ri kwizuka.
Gusa igisubizo ku bibazo by'abacururiza muri iri soko rishaje kirasa nk'ikitazaboneka vuba kuko iryari ryatangiye kubakwa mu 2010 rikiri mu manza magingo ya imanza zatangiye mu 2014. Umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Rubavu bwana Murenzi Janvier avuga ko ntacyo bashobora gukora nk'akarere kandi ko nta byinshi batangaza uretse kuvuga ko nabi iki kibazo kibahangayikishije.
Ikiriho ntawe wabura kwemera yuko isoko rifitiye akamaro abanyarubavu, nta n'ushimishijwe no kuribona rimeze kuri haba ku rwego rwacu nk'ubuyobozi bw'akarere ariko ndetse no ku buyobozi bw'igihugu. Twese duhangayikishijwe n'uko icyo kibazo cyava mu nzira. Icyari rero gikuru cyadufasha igihe n'izo nzira twanyuzemo z'imanza twashyizwemo n'urwiyemezamirimo.
Uyu rwiyemezamirimo avuga ni ABA Limited. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo umuhesha w'inkiko w'umwuga yashyikirije akarere ka Rubavu ibyangombwa bigaho uburenganzira bwo gusubiranira isoko nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko gatsinze rwiyemezamirimo ABA Limited wari kaburanyaga. Gusa mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwari bwatangiye inzira ziteganywa n'amategeko kugira ngo iri soko ryanze kuzura risubizwe mu mutungo bwite w'akarere ribone gukomeza kubakwa, rwiyemezamirimo ABA Limited wari watsindiwe mu rukiko rw'ikirenga yongeye kujuririra iki cyemezo isoko risubira mu manza. Nibutse gusa ko intandaro y'izimanza ari uko akarere kamaze kubura amikoro yo kuzuza iri soko ryari ryatangiye kubakwa mu 2010 kafashe icyemezo cyo kurigurisha sosiyete ya ABA Limited mu buryo buciye ukubiri n'amategeko. Ibintu byanaje kubishingiro ryo kweguzwa kwa Sheikh Bahame Hassan wari meya na komite nyobozi ye yose hari mu kwezi kwa gatatu mu 2015. Mu masezerano komite nyobozi y'akarere yari yageranye na ABA Limited yavugaga ko igomba gutanga miliyari imwe na miliyoni zisaga 300 nyuma inama njyanama itungurwa no kubona imirimo yo kubaka itangira nta na make aratangwa kandi ibyo byose bigakorwa inama njyanama y'akarere itabizi. Aho iri soko ry'amagorofa atanu ryari rigeze ryubakwa ryari rimaze gutwara asaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Kuba ritaruzura kandi riri mu mujyi rwagati mu karere gafatwa nk'ak'ubukerarugendo hari abasanga ari isura mbi ku karere ndetse biri no mu byatumye akarere gatakaza amanota mu mihigo y'umwaka wa 2016-2017 aho akarere ka Rubavu kaje ku mwanya wa 30 kaza inyuma y'utundi twose. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya umuco wayo kwakira no gufasha impunzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeye kuzokwakira impunzi zishika ku 45,000. 19,000 bazoba baje bava muri Afrika, 5,000 muri Aziya, 2,000 i Buraya na Aziya yo hagati, muri Amerika y'Epfo na Karayibe, 15,500 mu buseruko no mu bumanuko bwa Aziya, abandi 17,500. Igitigiri ntarengwa ko gishasha c'impunzi cyagabanutse ku 45,000 kuba Amerika yari sanzwe yakira. Ibyo byatewe n'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ni ugushaka gukingira umutekano w'Abanyamerika. Impamvu ya kabiri ni ibikorwa bigiye kuzosabwa mu gutohoza neza abinjira mu gihugu, harimo n'abasanzwe barinjiye mu gihugu bagahava bagasaba uburenganzira bwo kugumaho ku mvo z'amakenga bafise ku mutekano wabo basubiriye mu bihugu byabo. Kuva mu mwaka w'1975 Amerika imaze kwakira impunzi zirenga imiliyoni 3. Igiye kubandanya yakira yongeye ifasha impunzi kurusha ibindi bihugu kandi igiye kubandanya gukingira umutekano w'abantu batotezwa kubera ubwoko bwabo, amamuko yabo, ibihugu bavamwo, amadini no kuba bava mu migwi runaka. Amerika imenyesha kandi ko umugambi wayo wo gufasha impunzi ari imwe mu nyishu ku bibazo bihanze isi ku bijyanye n'abantu babandanye guteshwa ingo zabo. Amerika ibandanye kuba igihugu cya mbere ku isi gitanga imfashanyo, aho ni mu gihe yatanze amamiliyaridi arenga 7 mu mwaka uheze. Mu mwaka w'2017 Amerika yatanze imfashanyo zingana ku mamiliyoni 581 muri Iraq, yongera itanga hafi imiliyoni 2.5 mu banyagihugu bari bageramiwe n'inzara. Amerika yongeye itanga imiliyoni 104 ku bantu bateshejwe ingo zabo muri Burma no mu karere kaho. Amerika kandi niyo ya mbere iterera uburyo bwinshi mu kigega cy'ibiro vya ONU byitaho impunzi ku isi no mu mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi nka Red Cross, Movement, PAM, UNICEF n'andi mashyirahamwe y'abagira neza ategamiye amareta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimishwa n'ibikorwa byayo byo gutabara imbabare kimwe n'imigambi yayo igiye kubandanya gufasha abantu ku isi bariko barahunga ubwicanyi n'itotezwa.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kudatangwa mu biganiro byacu bikurikira.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.